Mukiganiro yahaye amenyesha makuru umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko ingingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ukwanka umuzo w'inteko mva makungu mu Burundi yisunze akaranga mutima k'umuryango w'umwe bwa Afrika Union Africaine kuko washinzwe mu ntumbero yo kwiganzura abakoloni n'ukwanka agacinyizo kabakavantara. Umushikiranganji yarenyamitwe yamenyesheje kandi kw'inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika kabaye akaryo ku bihugu vya Buraya kukuraba ikibanza u Burundi buhabwa n'umuryango wa Union Africaine kubwiwe ngo nyishu vyaronse ibihugu vya Burayi ratomoye kandi ndongozi za Afrika ntizafashe ingingo ititondewe nkuko hari abavyiyumvira
barakurikije ivyegeranyo barabaze hirya no hino barafise nabo nyene ibihugu bimwe muri Afrika barafise ibigendajuru nugira ngo bigendajuru biri Burayi gusa barafise nabo nyene ibigendajuru aho igunze nka binini bikomakomeye muri Afrika bise ibigendajuru ivyo oye abo bavuga ko babonye abandi batabonye nibaza ko hari mu tubazo abanyamahanga b'abazungu kumbe bafite indi migambi n'izindi mvo bagiye baravuga ibintu kugira ngo hagiye ingingo zifatwa ariko abanyafrika bavuze bati twebwe ntiduzofata ingingo nimwe iza gukoroniza gushyira mu gukoroni igihugu cikukiye igihugu cy'u Burundi twize rero yuko ari ubutumwa bahaye ibihugu bya Buraya n'abandi bati mutahure mumenye yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cikukiye kandi ko tudazofata barekuye ngo muze kubisubiza umukoloni.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yanishuye kandi ku kibazo c'amasanamu yafashwe n'ibigendajuru aherutse gushirwa habona n'ishirahamwe rihanye agateka kazina muntu Amnesty International ryemeza ko ari bibanza abantu bahambwemwo ari benshi mu binogo bimwe Fosse Commune mu Gifaransa. Ministre Nyamitwe yemeje ko abavyifuza bazohabwa uburenganzira bwo kuza kwirabira ku rubuga uko ibintu byifashe ariko kw'amatohoza y'umushikiriza manza kizigenza wa Republika azotegezwa kubanza guhera
mbere yuko tugira ico tushikirize twe bwacu nka leta cyangwa mbese mbere yuko na yandi mashyirahamwe yugira ico abikoze ko ari ngombwa kugira ngo tumenye icyavuye muri amatohoza kuko niko bisanzwe biri iyo hariho urwego rwavuze ruti turafise uburenganzira tufite n'ubushobozi n'ishaka ryo gukora icyo gikorwa banza kurinda ko icyo gikorwa kirangira kugira ngo haze kuba ayandi matohoza no kwise mpuzamakungu bya byose tuzenda kubivugana tuvugane abo bashaka kurungikwa abaribo nicyo no kwita manda n'ikiringo bo bashaka kuza gukora mu Burundi. Nibaza rero yuko atankeka n'ijambo umugabo tuzokorana mugabo tubanze bindire amatohoza yatanguwe agire icyashikako
imbere yuko hashirwa habona ibya amatohoza azoshikako. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aherutse kuvuga ko azokwishikira mu Burundi gusukamo mabisi eka n'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryavuze ko izorunga ikintumwa zo ku rwego rwo hejuru leta y'u Burundi abo bose ibariza ijisho
n'amata avy'amavuta nibaza tuzuba turonse uburyo na kajyo nako kugira ngo twongere tubasigurire kubere iki gihugu bo nyine bakibonye nk'uko akanama kageje mu haro umutekano ku isi kavyibonye mu ndwi zibiri ziheze igihe baza kugendera u Burundi bakaja n'igitega bakarana mukuru w'igihugu bakamanuka bagashika kwibuka cy'indege gatangorane barabona neza yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kizima kigendegwa kandi yuko abarundi ibyo birenga 99% kujana b'amahoro kandi bipfuza cyane cyane kubananya b'amahoro.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yibukije ko Burundi ufite ibyemezo bihagije byerekana ko igihugu cy'u Rwanda gishigikiye abashaka guhirika ubutegetsi mu Burundi n'uko rwaruka rw'abarundi ruvanwa mu makambi y'impunzi muri ico gihugu rukajanwa mu makambi y'imyimenyerezo ya gisirikare. Umushikiranganji yarenyamitwe yemeza kandi ko hari n'icegeranyo c'abahinga ba ONU co mwibanga cerekana ko hari abaroye muri iyo myimenyerezo ya gisirikare bari ku butaka bwa Congo bakanavyiyemerera. Ariko umushikiranganji Nyamitwe yavuze ko yubaha Perezida Kagame kuko yatowe n'abanyagihugu ari naco gituma asaba u Rwanda gukora uruhara rwarwo mu ntumbero y'ukwirinda itosekara ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda nk'uko vyagiye bibonekeza muri kahise. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.